Mariko ikigabane cindwi. Abafarisayo bakoranira kuri we n'abahinga b'ibyanditswe bamwe bavuye i Yerusalemu. Babona abigishwa biwe bamwe barisha ibyo kujya intoke zihumanye bisobanurwa ngo zidakarabye. Ariko abafarisayo n'abayuda bose iyo batifite ikinyuye mu gukaraba ntibarya, kuko bakurikiye imigenzo babwirijwe n'abakera. Kandi bavuye mu kaguriro iyo batimijaga amazi ntibarya, kandi hariho ibindi byinshi babwirijwe n'abakera ngo babyumire ko nko koza mu buryo bwinshi ibikombe, inzabya n'inkono zikozwe mu miringa. Abafarisayo n'abahinga b'ibyanditswe baramubaza bati,
ni iki gitumye abigishwa bawe badakurikira ingeso twabwirijwe n'abakera bagapfa kurisha ibyo kurya intoke zihumanye?
Arabishura ati,
Yesaya yavuze neza ibyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe indyarya, nk'uko handitswe ngo,
aba bantu banyu bahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye, bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu. Icyo Imana yageze murakireka ngo mwumire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu.
Kandi ati,
ntako mwagize neza gukengera icyagezwe cy'Imana ngo muziririze iyo migenzo yanyu, kuko Mose yavuze ati, wubahe so na nyoko, kandi ati, uwututse se canke nyina ntazobure kwicwa. Ariko mweho mugira ngo umuntu niyabwira se canke nyina ati, icyo nari kugufashisha ni korubani, isobanurwa ngo nico nzoshikanira Imana, ntimuba mukimukundira kugira icyo yofasha se canke nyina, ijambo ry'Imana mukarititutsa imigenzo yanyu mwigishije, kandi mukora n'ibindi byinshi bene ibyo.
Kandi yongera guhamagara ishengero araribarira ati,
munyumve mwese mubitahure, nta kintu kiri inyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya, ariko ibivuye mu muntu nivyo bimuhumanya. Namba hari ufise amatwi yumva niyumve.
Yinje mu nzu asize ishengero hanze, abigishwa be bamusiguza uwo mugani, nawe arababaza ati,
mbega namwe murimbura bwenge mutyo, ntimutahura yuko ata kintu kiri inyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya, kuko kitagiye mu mutima wiwe ariko kija mu nda kigaca mu nzira yacu.
Ibyo yabivugiye guhumanura ibyo kujya byose, kandi aravuga ati,
ibiva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya, kuko imbere mu mitima y'abantu havamwe ivyiyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, ivyisoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi byose biva imbere nivyo bihumanya umuntu.
Avaho hantu aja mu ntara yo muri Tiro ni Sidoni, yinjira mu nzu atagomba ko hagira umuntu abimenya, ariko ntiyashobora kuyoberana. Ariko uwo mwanya umugore afise akigeme kinjiwemo n'impuhwe mihumanye amwumvise araza yikubita imbere y'ibirenge byiwe. Uwo mugore yari umugirikikazi, amamo yiwe ni Sirofoyinike aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa wiwe. Aramubwira ati,
reka abana babanze guhaga, kuko atari byiza kwakira umutsima w'abana ukawuterera utubwa.
Nawe aramwishura ati,
ntako umugenzi, utubwa natwo turi munsi y'imeza twirira utuvunguka tw'abana.
Aramubwira ati,
kuvuza utyo niwigire, dayimoni avuye mu mukobwa wawe.
Arigira ashitse mu nzu yiwe asanga umwana aryamye ku buriri dayimoni amuvuyemo. Yongera kuva mu ntara yo muri Tiro araza ci Sidoni, ashika ku kiyaga c'i Galilaya aciye hagati y'intara y'i Dekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kidatobora neza, baramwinginga ngo akirambike ku ikiganza. Agikura mu ishengero araciyererana, agishira intoke mu matwi, acira amate, agikora ku rurimi, ararangamiza, araba mu ijuru, yitsa umutima, arakibarira ati,
Efata,
bisobanurwa ngo
zibuka.
Amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. Arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu babibarira, ariko iyo abihanikirije barushiza gukwiza inkuru yiwe rwose. Baratangara cyane, baravuga bati,
akoze byose neza, azibura n'ibipfamatwi kandi avugisha ibiragi.